Eri Nezwi di America. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora, nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo ari cyo cyose, cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi.
Uyo ni ambasaderi w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Presidansi y'u Burundi, abeshuza raporo y'igice cya mbere yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ku migwi n'ibihugu bitera umutekano muke muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Amakuru yerekeye iyo raporo niyo dushimikira ko muri iki gitondo. Mari mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye. Aloys,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Inama nshinga mateka nshasha ya Leta z'Ubumwe za Amerika iganjemwo abademokrati yejeje kwemeza amategeko abiri, rimwe ryugurura imirimo ya leta, irindi riha amafaranga ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati azobushikana mu ntango z'ukwezi kwa kabiri. Ariko muri ayo mategeko yose uko ari abiri, nta na rimwe ririmwo imiliyaridi zitanu z'amadolari Perezida Trump asaba yo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu bumanuko rw'igihugu Amerika ihana na Mexique. Ariko naho abo bademokrati babyemeje, bisa n'uko abarepublikani nabo ku rundi ruhande biganje muri Sena ya Amerika bataryemeza. Eka na Trump nta cyizere ko arishira ko umukono. Imvo y'aya mategeko ni ukugurura ibikorwa bya leta mu gihe bazobandanya baganira ikibazo cy'uruzitiro mu nyuma nk'uko abademokrate babishikiriza. Perezida Donald Trump yatumye ko indongozi z'abashinga amateka mu migambwe yose uko ari ibiri mu mubonano wo kuri uyu munsi wa gatanu ugamije kuraba ingene ibikorwa bya leta bigira bimare indwi zitatu byarahagatse byosubira gutangura. Leta z'Ubumwe za Amerika zisaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusohora ibiharuro nyakuri byavuye mu matora kandi kagabisha gufatira ibihano wese ariko aragerageza kubangamira demokarasi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika Robert Paladino yashikirije jo kuwa kane ko ababangamira amahoro n'umutekano muri Kongo canke abakira ibiturire bazobuzwa kwinjira ku butaka bwa Amerika kandi bahagarikirwe n'ubutunzi bwabo buri mu banki mpuzamakungu. Umukuru wa komisiyo y'amatora muri Kongo Corneille Nanga yabwiye amenyeshamakuru Kinshasa ko gutangaza ibyavuye mu matora bishobora kuzokwigizwayo bivanye n'uko guharura amajwi bitihuta. Bitekanijwe ko ku munsi w'Imana ariho ibyayavuyemwo byari kuzotangazwa, umukuru w'igihugu nawe akazorahira ku itariki 15 z'uku kwezi kwa mbere. Ambasaderi wa Somalia muri ONU ejo ku munsi wa kane yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kutivanga mu by'igihugu ciwe. Ni nyuma y'iminsi ibiri leta ya Somalia yirukanye intumwa ya ONU muri ico gihugu. Leta ya Somalia yabwiye iyo ntumwa ya ONU mu gihugu cayo ariwe Nicolas Haysome ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere iramusaba yuko ava mu gihugu. Ni nyuma y'amezi ane gusa arungitsweyo nk'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU. Leta yashavujwe n'uko Haysom yivanze mu kibazo cya Muqtar Robowe yahoze ari indongozi y'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab yagomba kwitoza gutwara leta yo mu bumanuko bushira uburengero. Komisiyo y'amatora yankiye Robowe kwitoza muri aya matora, mu nyuma arafatwa arafungwa, bituma haba imyerekano iyamiriza iyo ngingo yafashwe na leta. Numwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasavye abepiskopi wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika kugira urunani nimba bagomba ko Ekleziya igarukana ubwizigirwa n'inyuma y'igihuhusi c'ivyaha bifatiye ku gitsina cahungabanije Amerika. Yabishikirije mu rwandiko yasohoye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere rwashizwe ahabonije ku munsi wa kane. Ibi abivuze mu gihe hasigaye indwi nkeya ngo habe inama ihuza abepiskopi katolika bo ku isi yose ikazobira i Vatican. Abahohotewe n'ibyo byaha barashimiye iyo nama yatumwe ko na papa, bakaba bizeye ko izovamo ingingo zizotuma abarongozi ba Ekleziya Katolika badasubira kwitwara nabi igihe ivyaha nk'ivyo vyongeye kugaragara. Ivyaha bifatiye ku gitsina vyaravuzwe cyane muri Ekleziya Katolika muri Amerika muri uyu mwaka turangije. Igihugu cha Mexique nacho casabye Leta Zunze za Amerika gutanguza amatohoza ku vyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere habejejwe umutekano ba Amerika barashe ivyotsi muri Mexique bahagarika abimukira bashaka kuja bukuru bibe. Mu rwandiko yasohoye jo kuwa kane ubushikiranganji bwa Mexique bujejwe imigenderanire bwasabye kandi amatohoza kuyindi nyifato nkiyo yaba yarakozwe na Amerika ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwezi kw'11 kumwaka uheze. Mu ntango z'uyu mwaka abacungeri bibe ku ruhande rwa Amerika niho barasa ivyuka bikoroza amosozi kubimukira bashika kwijana na 50 bariko baragerageza kurira urukuta hafi y'igisagara cha San Diego ni muri Leta ya California. Ico gihe abo bacungeri urubibe bavuze ko abo bimukira bariko bagerageza kuri rukuta, ariko bavuga ko ivyo vyuka vyakoreshejwe kubimukira bariko batera amabuye. Naho igisirikare ca Amerika cagize ku munsi wa gatatu igitero c'indege z'ingwano mu manuka ubushira uburengero bwa Somalia gihitana abarwanyi b'umurwi wa Al-Shabab bashika kuri 10.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini nk'uko twabivuze ashimikiye kuri Congo. Ubuyobozi bwa Commission ijejwe amatora muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo CENI ku rwego rw'intara ya Kivu yo mu Bumanuko burabeshuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuko dutatu twarimwo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi twatoraguwe ku mugezi hanze y'igisagara cya Bukavu. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Amakuru y'itoragurwa ry'iyo mifuka bivugwa ko yarimo amamvirope arenga 30 y'impapuro z'abatoye umukandida w'ishyaka UDPS ryihuje na UNC muri aya matora ariwe Felix Tshisekedi yatangiye gucicikana kuwa kabiri w'iki cyumweru aribwo kubunani. Bikavugwa ko iyo mifuka yatoraguye hafi y'umuhanda ugana muri teritwari ya Warungu ku nkengero z'umugezi wa Kidodobo uherereye mu birometero birenga 10 usohotse mu mujyi wa Bukavu. Izo mpapuro zose zikaba zari zo kuri site imwe y'itora ariyo Koleji Alfajiri isanzwe irirwa hagati mu mujyi wa Bukavu. Kuri uyu wa kane rero ubuyobozi bwa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bweretse abanyamakuru umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye kugira ngo abisobanure kuko bwemeza ko ibyavuzwe mbere ari ibihuha. Bwana Deo Kurasa usanzwe ari umukuru wa karitsiye ya Nyarukemba CENI yemeza ko ibyo byabereyemo imbere y'abanyamakuru ati
c'était vers 19h30. Le camion venait
byaragana saa moya n'igice z'umugoroba ikamyo yavaga kuri Koleji Alfajiri ijya kuri Institut Mushere igeze ateganye n'ibitaro bya Medicure umufuko umurango. Ubwo twahise twihuta na moto kugira ngo tugarure abapolisi bari baherekeje iyo kamyo ngo bagaruke batware uwo mufuko. Tugarutse turi kumwe nabo, abo twasanze batubwiye ko hari imodoka yo mu bwoko bwa minibus vanette yatwaye uwo mufuko. Twagerageje gukurikirana iyo minibus kugera kuri ESP ariko tuyiburira irengero. Aho hantu hose uyu mutangabuhamya wa Senarondora ni mu mujyi wa Bukavu mu bice bya Nyawera hafi naho bivugwa ko iyo modoka yari ivuye. Icyakora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwo ruheruka kubwira itangazamakuru ko ayo majwi yavanywe mu yandi akajyanwa kujugunywa hanze y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso hagamijwe kwiba amajwi ya Bwana Felix Tshisekedi. Bwana Muheshi Godin, umunyamabanga nshingwabikorwa wa CENI ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, yabwiye itangazamakuru ko ibyo byose ari ibinyoma byacuzwe n'abadashakira igihugu ineza.
Les uns ont parlé de 6 sacs, les autres de 3 sacs, les autres de 4 sacs.
Bamwe bavuze imifuka itandatu, abandi bavuga ine, hari n'abavuze itatu. Hari abavuze ko yatowe Nyamugo, abandi Chimbunda, abandi Kidodobo, Chidaho, Amusari, kokiraro cyaciseke n'ahandi mureke izo nkuru zidashinga kuko icyo zigamije no gucuma urunga wa mahuru usanzwe bumbiye hamwe abagabo n'abagore ba Kivuye
entre les filles et les fils du Sud Kivu.
Icyakora bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha Ibukavu batubwiye ko nabo bumvise bivugwa ko hari imifuka irimo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi yatoraguwe ijyanwa mu bubiko bw'ibiro bya UNC hano mu mujyi wa Bukavu, ariko nta watwemereye ko yayibonye n'amaso ye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa UNC ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ntibyadukundira. Abo twasanze ku cyicaro cy'iryo shyaka batubwiye ko umukuru waryo yagiye kuganira n'abayobozi ba Seni, bityo ko abonetse ariwe wadusobanurira neza ibijyanye n'iyo mifuka yatoraguwe, bo batashimye no kutugaragariza umubare wayo. Iyi nkuru y'itoragurwa ry'impapuro z'amajwi y'abatoye Tshisekedi yari yatangiye gukurura umwuka mubi mu batuye umujyi wa Bukavu na Kivu y'Amajyepfo muri rusange, ahasanzwe hagwiriye abayoboke ba UNC yashimye kwifatanya n'uyu mukandida wa UDPS. Gusa n'ubundi harakibazwa niba ababari buha agaciro ibyatangajwe na Seni, urwego batahwemye gutunga agatoki ko rubogamiye ku butegetsi buriho. Ubuyobozi bwa Seni ku rwego rw'intara bwo bugasaba abanyabukavu kuguma batekanye bagategereza itangazwa ry'amajwi, kuko ubu burimo guhuza ibyavuye hirya no hino mu materitwari yose agize iyo ntara. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi w'abahinga barungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Congo gutohoza ibibazo biteza umutekano muke muri ico gihugu ziherutse gushira habona raporo y'igice. Uburundi buradomwa ko urutoki muri iyo raporo mu bihugu ibigwanisho n'abagwanyi bacamwo bagiye mu karere ka Kivu iyo mu bumanuko. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambasaderi w'Inyamitwe, umuhanuzi mukuru muri presidence y'u Burundi. Yavuze ko ari raporo y'ibinyoma ifise umugambi wo guteza umutekano muke muri ako karere hamwe no guteranya ibihugu bibanye. Tumutega amatwi.
Iyo raporo narayisomye nkuko n'abandi bose bayibonye n'amafoto mu mugara yabonye, kuko ibintu bitangaje yumva ngo byakozwe n'abahinga ariko bakisunga amabwire y'abantu. Murazi yuko muri kano karere hariho abantu benshi bashobora guhabwa amafaranga cyangwa utundi tuntu ku buryo bashobora kubesha. Hariho inyungu rero za politiki zijyanye n'ubwo bubeshi butagira izina, kuko igihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe muri kano karere gishobora gusotora. Nta n'umuntu n'umwe ashobora gukora ikibi avuye mu Burundi ngo aje gusotora igihugu kibanye icyo cyose, cyangwa ngo hagire imigwi yitwaje ibigwanisho runaka yoshigikirwa na leta y'u Burundi. Ivyo rero ni ibinyoma, kandi nibaza yuko nabo nyene usomye iyo raporo nta cyemeza na kimwe batanga atari uko bishimikiza ku mabwire bagiye bati twabwiwe. Ivyo rero nta muntu yovuga ngo ni muhinga ari mu bushakashatsi ashobora kuzana amajambo nk'ayo adashoboye kuyatohoza ngo arabe yuko ivyo rikarabwirwa ari ivyo kuri cyanke ko atari inyungu za politiki zituma abantu bashobora kuja mu kubesha, cyangwa abahinga ubwabo nyene bakaba ariko barabesha kuko hariho inyungu za politiki bariko barakurikirana.
Ayo makuru muri ko mvuga ko atari yo ariko yatanzwe n'abahoze ari abagwanyi nka bose, nuvuga ko bose ari ababesha?
Niko ugira yuko ari ababeshe, kuko murumva yuko nabo nyine bagira bati twishimikije ku mabwire y'abantu. Ivyo rero ni ibintu udashobora gukorera kuri umuntu w'umuhinga uzana ivyemezo.
Umugabo yitwa Rashid yoba afise inzo mu Burundi yo ari we ajejwe kwinjiza mu gisirikare ika no kurungika ibikoresho ibigwanisho abo birungikira uyo murwi mu bamumuzi cyane ni mu muzi.
Ica mbere mu nzego za leta n'iza gisirikare polisi n'izindi, jewe sindigera mbona umuntu
uvuga ngo hari umuntu witwa Rashid, mbega umuntu witwa Rashid, amazina ya Rashid, abantu witwa Rashid bangana gute ku isi? Umuntu ashobora kuzana ati hari umuntu witwa Rashid agira ibi, jewe simbona yuko icyo cyo bari ikintu gifite ifatiro. Nta murundi ari mu nzego za leta cyangwa z'igipolisi cyangwa z'igisirikare yitwa Rashid ibiciye inyuma y'amategeko ya leta y'u Burundi. Ibyo rero ni ibinyoma byo kubeshuza. Ngira ngo uyu muntu rero bavuga ngo yitwa Rashid barakwiye kuzana amazina yiwe bakagira bati avaha ababyeyi biwe naba mutumba bako n'uyu, aho niho abantu batahura bakagira ati uyu muntu koko ni Murundi. Murumva neza yuko ari bihimbano atari bintu umuntu yofatira ko ngo agira ati namakuru atomoye yaronse aronkejwe n'abantu bitanga abahinga, nabo ari abantu bironderera amarongo yabo bakagenda babesha bateranya ibihugu, bateranya amareta, bateranya akarere kugira ngo barabe uko muri kano karere huguma ari umutekano muke, abibutare babandanye bibutare, ababandanya biba ibinabiriya babandanye basahura kano karere.
Ibintu mwibaza inyungu abo bahinga bawone bo bafite kugira ngo batangiye amakuru ibinyoma nize
ivo ni nyinshi. Muraze neza yuko hariho abifuje gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu muri kino gihugu cy'u Burundi, turabatesha. Muraze yuko hariho ibihugu rutura bimwe bimwe byafashe mu mugongo abo bashatse gutembagaza inzego zitorero n'abanyagihugu, kukaba nkako n'abadatsinzwe bahungiye muri ibyo bihugu nibyo bibaha indaro. Rero iyo bagerageje kuzana n'amaraporo y'ibinyoma ngo ye mama mu Burundi hariko harabaho nyabwoko, bagasanga sibyo ngo ye mama mu Burundi ngo hariko habibi, byose abarundi bakerekana yuko ari ibinyoma, ku buryo hagira n'abantu bagira bati igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa, abantu bariko baricwa ku munsi ku munsi, baza mu gihugu cy'u Burundi bagasanga ni igihugu cyitekaniye. Ibyo rero ni ibintu bibabaza abantu baba bifundira ikintu na kimwe cyoshobora kwerekana yuko mu gihugu cy'u Burundi atakigenda. Muravye rero ino minsi yose tugiye muri ibi ibya Noe n'ubunani, abarundi bashoboye kubihimbaza bibereye umutekano ntangere, ntihari kubura kandi bagerageza kuzana bati rega tuwe turazanye basaka raporo kerekane ko mu Burundi bicika cyangwa hariho ingorane.
Ambasaderi Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru muri Presidency Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze cyane nawe.
Inyuma yuko iyo raporo y'ishyirahamwe ONU ivuze ko hari abagwanyi bo mu gwi RNC bakayumba Nyamwasa bakorera muri Kongo mu ntara ya Kivu yo mu manuko, hari n'iyindi migwi y'abagwanyi b'abanyamahanga mbere n'abakongomani bari muri territoire ya Uvira na Fizi batari muri iyo raporo bateye abanyagihugu b'abakongomani ubwoba. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Imwe muri imitwe nyeshamba zikorera muri teritwari ya Uvira ihana urubi n'igihugu cy'u Burundi. Hari umutwe w'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri muri grupu ma Kigoma, umutwe w'inyeshamba za FNL ya Aloyce Nzabampema iri Muhungu, ndetse n'umutwe w'inyeshamba za Forebu uri Mangwa. Usibye imitwe y'inyeshamba z'abarundi ziri muri iyi teritwari, hari indi mitwe y'inyeshamba z'abakongomani nazo zikorera mu majyaruguru y'iyi teritwari ya Uvira, nk'umutwe wa Maimai Kihebe, Maimai Kijangara, Maimai Kashumba, Maimai Rwisura, Maimai Nyerere, Maimai Makanika, Maimai Mushombe, ndetse na Maimai Isel. Naho mu majyepfo y'iyi teritwari hari umutwe w'inyeshamba za Maimai Rene, Maimai Mpekenya, Maimai Byamungu, ndetse n'inyeshamba za Gumino. Naho muri teritwari ya Fizi iri mu majyepfo ya teritwari ya Uvira, naho mu ntara ya Kivu y'amajyepfo naho hari inyeshamba za Maimai ya Kutumba, Maimai Ngarukiye, ndetse na Gumino. Iyi mitwe yose ikabikorera muri sekiteri ya Tanganyika, naho Maimai Murumba igakorera muri sekiteri ya Rulenge. Muri raporo za societe civile yagitanga kuri MONUSCO ndetse no kwa guverineri w'intara ya Kivu y'amajyepfo zerekanaga impamvu y'imitwe yitwaje intwaro igenda yiyongera muri aka karere. Ruhanga Alexi n'umwe mu bagize societe civile y'Ubuvira.
Impamvu nyamukuru aka karere kagunze rangwamo izi groupe arme za banyagihugu abakongomani cyangwa se zivuye mu mahanga kuko bikunze kugaragara, bo twibaza ko cyane bikunze kuba biterwa n'imiterere by'aka karere. Nkuko mubizi Uvira ihanamiwe n'imisozi miremire ya za Bijombo, Rurambo, ni imisozi irimo n'amashamba. Urumva iyo hagiye mu magrupa arume biragoye mu jukuri kugira ngo inzego z'umutekano zibe zashobora kubakurayo. Ikindi kigira kabiri, urumva na karere kadakunze kurangwamo inzego za leta, ubutegetsi c'est presque absent, bwa ubutegetsi bwa gisivile cyangwa se bwa gisirikare. Urumva rero ntaco binona ibyo bakora barabikora badafite inkurikizi kuko ntanzego za leta ziriyo, bityo rero bigatuma usanga bakunze kwakorera ibikorwa byabo, bakunze gusanga ayo magroupe arme yidentifiye mu makominote yabo. Urumva n'abana baho bari iwabo quelque part naho bitemegwa na population nayo ma communauté, ariko bakunze kuvuga ko ari abantu bari akubwa impamvu zo kugwanira inyungu za ma communauté naho communauté zitabyemera. Urumva rero niyo mpamvu kunze gusanga kenshi bahari binategwa n'udukonflit umwe na tumwe tugenda tuvuka hagati yayo ma communauté, bigatuma noneho ama groupe arume kunze kwiyongera.
Muri utu turere tugenzurwa n'iyi mitwe y'inyeshamba hari amakosa menshi agenda kugwa n'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho ko gushyiriraho amategeko, gusoresha abagenzi n'abacuruzi banyura mu turere y'imitwe igenzura, kunyaga amatungo, gushimuta abantu ndetse no kwica abaturage. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muhandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ilhan Omar, umunya Amerika kazi akomoka muri Somalia, yarahiye ejo ku munsi wa kane kuba umushingamateka ku rwego rw'igihugu muri Amerika, ariko aharanira gutuma itegeko riziririza abakenyezi kwifuka ibitambara mu mutwe rivanwaho. Ilhan Omar ni umuislamu kazi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ilhan Omar agiye guhindura ukuntu inama nshingamateka ya Leta Zunze Amerika imeze. Umwe mu bashingamateka babiri bagiye kuba abayisilamu ba mbere b'abakenyezi bagiye mu nama nshingamateka kuva Kongere ya Amerika itangwe kubaho, bazoba bambaye ibitambara abafasoni b'abayisilamu bambara ku mutwe. Yamara ingingo uyu mufasoni yafashe yo kwambara icyo gitambara kijanye n'idini ryiwe mu bisanzwe ntiyemewe imbere y'amategeko agenga inama nshingamateka. Uyu murwi w'abashingamateka ubaye ugira 116 uzoba ari wo murwi wa mbere uguriyemo ibitsina byose n'amadini atandukanye. Abademokrati bafise umurwi munini mu nama nshingamateka muri iki gihe batanguye icese ibikorwa byabo bazohindura amategeko kugira ngo ivyo bintu bishasha vyose bitorerwe umuti. Itegeko ryari kubuza Omar kwambara igitambara ku mutwe bita hijab ryashizwe mu ngiro mu myaka 181 iheze igihe Kongere ya Amerika yari giteye ukundi. Abafasoni hamwe n'abari mu bwoko buri kurushi ntibari bafise uburenganzira bwo kuba abashingamateka. Igihe abashingamateka bafata ingingo ivuga ko ata mushingamateka n'umwe arekuriwe kwambara ikintu ku mutwe igihe cy'ibikorwa by'abashingamateka, bariko bavuga ahanini ibintu abagabo bakunda mu kinjana cha 19 byo kwambara inkofero ku mutwe. Iryo tegeko mu bisanzwe ntiryari ryatorewe kugira ngo rivangure abantu bari kurushi hisunzwe idini. Yamara no muri ico gihe iryo tegeko ryarateye amadidane. Bamwe mu bashingamateka bavuga ko kwambara inkofero vyibutsa umugenzo wa kera mu nama nshingamateka y'Abongereza wibutsa ingingo yo kwitandukanya n'intwaro ya cami mu gihe abandi bashikirije ikibazo cyo kuronka aho bamanika inkofero zabo mu gihe cy'ibikorwa by'inama nshingamateka. Iyo tegeko rero ryarabandanije gushirwa mu ngiro kuva icyo gihe. Inkofero ntizemewe mu mategeko agenga inama nshingamateka. Abashingamateka barafise ikindi kintu barushije abakinguza amateka. Bamye kuva kera narindi barikuriwe kuzana abana babo mu nyubakwa y'inama nshingamateka. Si ubwa mbere umushingamateka agerageza guhagarika ingingo ibuza abashingamateka kwinjira mu nama nshingamateka bambaye ikintu kibafuka ku mutwe. Afatanije n'umushingamateka Jim McGovern aserukira intara ya Massachusetts hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka ahejeje gushikirizwa ayo mabanga Nancy Pelosi aserukira intara ya California, Omar ariko arashikiriza integuro y'itegeko ishobora kuzomuha uburenganzira budasanzwe kuri iryo tegeko kubera imvu z'amagara hamwe n'idini. Iryo tegeko rikingira bwigenge bwo gushikiriza kugaragaza ivyiyumviro vy'idini rishobora kandi gukoreshwa n'abashinga amateka bo mu yandi madini yose harimo abayahudi bifuza kwambara umwambaro uranga idini ryabo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi mu gihe igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure cyuguruye imfubyi za sida canke abana bamuka ku bavyeyi bagenda mu gera wa sida mu Kirundo babandanya guheba amashuri abo bana benshi bari basanzwe bafashwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida bavuga ko bahevye amashuri kubera batagifashwa. Uburongo bw'urunani mu Kirundo amaze kumenyesha ko abagira neza bahora batanga uburyo bw'ibikoresho bahagaritse gufasha akagira amakenga ko abana bataye amashuri bashobora kugwa mu mutego nk'uwo abavyeyi babo baguyemwo bakandura sida. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana barenga ibihumbi bine bari mu mashuri shingiro n'inyuma yayo niyo basanzwe bakurikiranwa n'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo. Uyu munsi abana ntibariko barabandanya amashuri bose nk'abandi batanguye igice kigira kabiri cy'umwaka w'ishure. Kuru uyu wakani
jana rapoyemu kuweli kibaza shomu hira tachanifa shomu tachandonga tani nani karamu narahigi karamu haibura niyamambu napoyemu nava kuhishuri nhauri chonja chavitumamba mwishuri
ibinu bimwe mneziame vesheche chambere nakunda kukwara chane ngasiba chindi chakabiri nakunda kuza nyene ndasonza nyene kubera inzara no kubura ibyo nambara aza mu bandi banyeshuri nkabona umengo niceje nyene mbayeho na cyane ntangura kwiyebura n'amafaranga yo kuri hakwishuri ikaca bimbere kibatso nyene.
Claver Nkunzimana rongo ikigo cy'urunani rw'abagendana umugera wa sida RBP Plus mu Kirundo avuga ko abana bari mu bibazo kubera abagira neza bahora batanga uburyo bwo kubafasha bahagaritse umugambi watanguye kuva mu bihumbi 2006.
Nkuriye twaturonka umugambi ugufasha abana umugambi batanga itariki mu kwezi kw'icumi 2014 uhera itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda umwaka 2016. Icyo gihe rero twararonsa amakaye abanyeshuri dukurikije amashuri bigamo gututokita amadogre guhera nko muri primaire gushika mu mwaka wa nyuma umugabo ku bana batarenza imyaka 18. Hanyuma rero amakaye bakayaronka iniforme bakazironka nevari bakazironka no kwivuza bakafashwa.
Abo bana babayeho mu buzima butoroshe ariko barifuza gusubira ku mashuri.
Mbaye uko nyimbona gacha musara ngare mwenge nda kumukora ngiko bacha kupa magucho kuri magucho
ubunyene mbayeho kutanda nyene ndacha musara umuntu ambwiye nk'akazi nkagakora hama kame kuja mu ishuri ndanavyifuza cyane nanjye nike nk'abandi imbaye kibazo cyobaho kuja mu ishuri apfumanika iyindi myuga.
Nkako umukuru w'urunani rw'abagendana umugera wa sida mu Kirundo avuga ko intambwe bari bateye imaze gusubira inyuma ukabivuga abana baronka amanota makeye yari yaraduze abari barahevye bari barahagarutse ku mashuri. Nkunzimana avuga ko abo bana basubiye guheba amashuri bashobora kugwa mu mitego nk'iy'abavyeyi babo baguyemo.
Muri kino gihe turababona bakaza nka kuri biro canke tugahura tukabaremesha umugabo icyo navuga nti tubafasha nifashanyo mba mutima gusa ariko nta kintu cyerekeye n'uburyo cyangwa cyerekeye n'ibintu ntabigishoboka. Rero ni ikintu kitubaza cyane kubera iki y'umwana adafite angadrema ikwiye y'umwana adafite abamuba hafi y'umwana ari mu mwiheburo ubusa usanga akorokeye mu ngeso mbi tukaca tugira ubwoba ko twabwiye ko dufasha tukurikirana imfubyi za sida by'umwihariko tukaca tugira tutibaze bavuga mu mutego ababyeyi babo baguyemo ugasanga nta kazoda canke nta kizigiro cy'ukubaho afise.
RBP Plus mu Kirundo iratabariza abo bana
kwa kundikira twatuga tuti umwana ni uw'igihugu umwana ni uw'umuryango umwana si uw'umwe umwana ni wa benshi bakabirandiye abo bana burya nk'imiryango nkita dushaka nk'inkini ikoraniye ku mwana umwe ikamurika imwe umwana yoza kwiga abagira neza nabo busura bakibuka abana kubaca umugani mu Kirundi ngo iziza guhona zihera mu ruhongore.
Nkunzimana Clave asaba nyabuna n'amashyirahamwe ariko arafasha muri icyo gisata cy'abana bana nikora ko bokwegera ishyirahamwe aserukira rikabereka abana rikurikirana baba bayigusumba abandi kugira imfashanyo zishikire abo zigenewe by'ukuri. Mu Kirundo muraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro tubashikiza iminsi yose mu kinuni no mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.